Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Amahoro mwese nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Marishari ni nazo nijengiwe kubashikiriza aya makuru mbahaye ikaze. Amahoro na kaze kandi mu makuru yacu tugiye guhera neza na neza kuyi nkuru ivugwa muri site y'impunzi z'Abarundi ya Murongo. Ishuri rigira kabiri ry'incuke ryaraye ryinjiye cese muri iyo site. Iryo shuri ryubatswe n'ishyirahamwe Action Aid bitekekanijwe ko rizakira ku munsi abana b'incuke 50. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eduardo Nzambimana.
Iyo creche ikaba yaje gusahiriza creche yahahora ku visite yuguruwe mu broke y'umunani. Ababyeyi ndetse na CNR bagashima ico gikorwa cha Action Aid kuko kije gupunguza urugendo rw'abana ndetse kije no gukingira abana kuko bafata urugendo rungana n'ibirometero birenga bitatu. Tubamenyeshe kandi ko ku visite ya Murongwe yuguruye iyo creche igira kabiri ikaba yaje rero gupunguza igitigiri kinini cyari gisanzwe gifise abana benshi ngaho kuri creche yo muri broke y'umunani.
Mu karere ka Uvira bigemeje na mbimpfubye biturutse ku mishwamirano hagati ya moko yabaye mu bijombo nibo barihirwa amafaranga y'ishuri jana ku ijana n'umubikira mama Grace Faraja. Uyu mugira neza kazi aba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru twateguriwe na Gisre Bafunyembaka tukayisomerwa mu Kirundi na Manuel Ntirampeba.
Ni umubikira Faraja Grace arihira impfubye z'abigeme ijana biga ku mashuri atandukanye yo ku butaka bwa Mwenga muri sekiteri ya Itombo. Kugurongoye ishuri rikuru rya Ilungu pastor mukuru Harera Yozefu akaba ariwe yatahuje uyu mugira neza agira ati muri abo bigeme benshi bazize intambara ziri hagati ya moko bakaba bahunze bava muri groupement ya bijombo. Izo mfubye z'imiryango z'imyaka iri hagati y'itandatu na 20 zikaba ziri mu miryango yazakiriye zatowe kubera ko imiryango yazo itakiri cyangwa se yakuwe mu zabo abandanya abitumenyesha. Uyo mugira neza ntabafasha kubera gusa ko bahunze iyo migwano ariko kandi nuko aribo bahanzwe n'izindi ngorane nko kuba bataja ku mashuri. Hambavu yuko abafasha kubijanye no kuriha amashuri, Grace Faraja w'ishirahamwe ikigo cy'ibyizigiro by'abigeme b'Abanyafrika Africans Girl for Hope for Foundation riri muri Amerika yaranabarungikiye amakaye amakaramu kuri abo bazize iyo micamirano y'ubwoko. Ibyo bikaba byatanzwe mu ntango y'iyindwi imbere y'abapfakazi ababyeyi b'izo mfubyi n'abakuru b'iyo miryango birundu. Mwomenya ko abo banyeshuri bafashwe mu mugongo biga ku mashure ishure rikuru rya Ilundu, amashure mato ya Lwindi Kitavi, Mufariji na Katete.
Mu rusenda imiryango ijana n'umwe yari ifise amakarata y'indi adakora yaragiriwe ikigongwe na passe ifatanije na PAM mu gihe imiryango itari yibaruje mu buryo bwa none biometri. Iyo miryango kuva mu rukono kwezi kwa nzeru umwaka wa 2019 izoronswe ibifungurwa nk'iyindi miryango. Ni inkuru ya Munezero Yvette.
Impunzi yose byari zerekeye yategerezwa kwitaba icyo gikorwa yitwaje urupapuro ndangamunzi attestation mu kinofunofu kuko iyo bahamagaye impunzi icyerekana ibyangombwa byayo kugira ngo basuzume ko by'ukuri ari mwene byo.
Turashimye turakengurutse kubona mwoza mukaba mwatwiyumviriye ko mwakoze Imana nibahezagire. Turatumaze ibihe birebire tudafungura tutarya no kuvugwa zisavugwa ku abana bacu na twebwe tutari bwagende neza mu bintu byiza byitwa muri gahunda yanyu.
Mu kurangiza reka tubabwire inkuru y'umuryango urondeze wabo wazimanganye. Yitwa Arumba Munga Enoke, umugabo w'imyaka 57 afise umukenyezi n'abana batandatu yazimanganye kuva ku igenekerezo rya 23 Kigarama guhera guheze. Umuryango w'igisokuru ciwe umurondeza umenyesha ko umuhungu wabo yavuye ku rugo rwiwe ruri mu gisagara ca Baraka aroye mu mirima yiwe iri Katanga kuva ico gihe akaba atakayambukiwe bafise. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Sereje Bisimwe yabateguriye ayobowe na Jacques Kahura ndamukengurukiye cyane. Jewe Marishari nini nazo nabashikirije mbipfurije amahoro n'Imana na gahindukira.